bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika itsamira na Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda muri cya 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazindongo ibiganiro by'ino mwanya ikaze mwese nshuti bakunze.
Ndimo mushaka de kugahinga ibyo yarayibunutse. Eko. Aho na cyari mugahinga badashitse tapitwa linga.
Kwakubitse. Kazi gari gitigiti ntanu ntanu. Yatu nako amazi ke? Emi urubura gogoye.
Abo ni bamwe mu banyagihugu bo muri komuni ya Makebuko y'intara ya Gitega mu Burundi bavuga yuko imvura yaguye yononye ibitari bike hari mu ijoro ryo kuri uno wa kabiri. Iyo nkuru iri mu zo tugaruka ko mu kanya muri abihagufi ya maradiyo yanyu. Ariko mbanze ndabwire muri make ku inama ya ONU ijeje amahoro n'umutekano ku isi yongereje ibikorwa by'umurwi wa mbere munini w'abasirikare bayo ku isi kugira ngo ushobore gutegura amatora arindiranye ugishika muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ayo matora akaba agamije gusubiriza Joseph Kabila iyo nteguro y'itegeko yatewe ko yateguwe n'Ubufaransa yongera yemezwa na bose. Yongereje ikiringo cya MONUSCO gushika mu kwezi kwa gatatu mwaka wa 2019 yongereza ibikorwa birimo gukingira abanyagihugu gushika ku itariki y'amatora ategekanije ku igenekerezo rya 23 kwezi kwa 12 muri uno mwaka. Ambasaderi wa Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo muri ONU Ignace Gatamavita ntiyashigikiye iyo ngingo. Yasiguye ko izo abasirikare ba ONU muri Kongo ataco bariko barahakora bakwiye gusubira iwabo. Yongeye avuga yuko MONUSCO atanakimwe iyo kwitega kuri Kongo kuvyereka ingene bagiye kuza barakorana vuba kuko bari bipfuje yuko bokinjura Kongo ikibako mu vy'umutekano. Ushinwa bwemeje kuno gatatu rugendo ipeka ngo perezida wa Korea ya Ruguru Kim Jong Un yiyemereye ko yiteguriye inama na leta z'umwe za Amerika mu gambi wo gukura birwanisho vya nuclear mu karere ka Mazinga ya Korea. Iterokanizo rya makuru y'Ubushinwa Shin Nouvelle ryashikirije ko Kim Jong Un yaganiriye na perezida w'Ubushinwa Xi Jinping muri urwo rugendo. Yagize ipeka kuva ku munsi w'Imana gushika kuri no wa gatatu. Urwo rugendo rwari rwatangajwe kuva ku munsi wa mbere ku mugoroba n'imenyesha makuru vyo mu Buyapani vyavuze ko hari umutegetsi mukuru wa Korea ya Ruguru yinjiye ipeka mu Bushinwa ariko ntivyashoboye gutomora neza ko ari Kim Jong Un. Ibinyimenyesha makuru vyo ngaha muri Leta Zunze za Amerika navyo nyene ejo vyari vyatangaje iyo nkuru. Leta ya perezida Trump iri mugambi wo guhagarika programme yashiriweho gukingira abanyagihugu ba Liberia baba muri Leta Zunze za Amerika kugira ngo ntibasubizwe iwabo ku nguvu. Ejo hatangajwe yuko iyo programme izohagarika babaye baratanga ikiringo cy'umwaka umwe kugira ngo biheze uko ibintu bimeze muri Libya muri Liberia. Nyuma yaho perezida Donald Trump asinyiye kongereza ico kiringo. Ibiro by'umukuru w'igihugu White House vyashikirije ko igihugu cha Liberia kitakiri mu ntambara kandi cateye intambwe mu kugwerukana amahoro n'intwaro ishingiye kuri demokarasi. Radio ijwi rya Amerika murayumva kuri FM 94 n'ibice 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikanira kuri FM 104 n'ibice 3. Ahandi mushobora kumva ibiganiro byacu ni kuri rugaga rwa internet yacu ariyo wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com no kuri rugaga rwa Facebook address yacu ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Wanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahikaze ikiganiro cacu no musi tugihere mu gihugu cyo Rwanda ho mukanya gaheze itabi ryakozwe n'uruganda rw'umuryango wa nyakwigendera Sinapol Rwigara ryatejwe icamunara n'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro. Turi kumwe ku murongo wa telefone n'umugenzi wacu Eric wagira ubusa ariko arakurikirana ino nkuru. Eric, amahoro ngaho mu Rwanda?
Amahoro Diane.
Itabi ryatejwe icamunara ryangana gute hama bariguze kurangahe?
Diane nkuko umaze kwibwira abakurikira radio ubu tuvugana ni gihe cy'imvura ndacyari mu gace ka Gikondo aho itabi ry'uruganda rwa nyakwigendera Sinapol Rwigara bimaze gutezwa mu cyamunara. Nkuko warubaje rero ngo ni amakarito asaga ibihumbi birindwi ho gatoya, ariko noneho bamaze kurigura riguzwe na kampani y'ubucuruzi ubona ko ihuriyemo abantu nk'abangaye nk'abatandatu nkurikije uko nabonaga. Bayiguze rero ni 512 z'amafaranga y'u Rwanda, ni mu gihe igiciro fatizo bari bayishyizeho ari 1,336,727.
Ushobora kutwibutsa igituma iryo tabi ritejwe icamunara ga Eric nk'ubu bumvise ino nkuru bwa mbere?
Akubumvise iyi nkuru bwa mbere, iri tabi ryo kwa Rwigara ritejwe mu cyamunara kubera imisoro Leta y'u Rwanda cyangwa se ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro ibishyuza bavuga ko banyereje ubungubu harabarurwa miliyari 600 z'amafaranga y'u Rwanda gusa ku muryango wa Sinapol Rwigara, bo bakavuga ko ari imisoro ishingiye ku nyungu cyangwa se ku mpamvu za politiki.
None ayo mafaranga yatanzwe ko twumva adahuye nayo bari babishuza bizoca bigenda gute?
Nikibazo nabagize Anne Rwigara uhagarariye ibikorwa by'ubucuruzi byo munyemari Sinapol Rwigara ari nawe use umubyara. Ni ukuvuga ngo rero nk'uko ubivuga urabona ko amafaranga 1,512,000 ukurikije na miliyari 600 babasaba zafatwa nk'agatonya ngamunyanza, ariko noneho ikigaragara cyo ni ukoka hagomba gufatwa indi mitungo yo kwa Rwigara nayo ika.
Hari umukanya baki igihe iryo tabi ryari koreratozwa iratezwa icamunara?
Diane, nakumenyesha ko umutekano wari wakajijwe ari ikigo cy'uruganda rwa Rwigara rwakoreragamo igipolisi cyari cyaha rwose hafi ya hose wajyamo imbere wabonaga ku mpamvu zose havutswe n'igipolisi. Gusa nanone urebye ku muryango wa Sinapol Rwigara haje Anne Rwigara ari n'abasaza be witwa Ariyose Rwigara ndetse na Aristote Rwigara, havugiwe amagambo bavuga ko akomeye cyane. Uhereye kuri Anne Rwigara bagendaga wumva bagenda bundikanya mbere na mbere abakimara guteza mu cyamunara, mbere y'uko utsindiye icyamunara asinya yase uburenganzira Maitre Vedaste Habimana waruhagarariye icyamunara ijambo, aravuga ngo nje nsabye uburenganzira bwo kuba nahagarikisha icyamunara. Maitre rero Vedaste ntabwo yamwemerewe, yakomeje ku aravuga ngo niba atishimiye icyamunara yagana inkiko. Gusa rero amagambo yahavugiwe nakubwira ko nka Anne Rwigara yavugaga ngo iyi ni leta y'amabandi, leta yatwiciye umubyeyi irakomeje kudusahura, miliyoni muvuga ngo murabiteza cyamunara ntabwo muzazirya, Imana irabireba. Muri make nibyo ngibyo bavugaga.
Urakoze Eric, tukureke wandanye ukurikirane iyo nkuru hagufi hamuraheza uze kuyitugarukanira ikwiye makuru yacu yo hanyuma.
Ndagushimiye Diane.
Mu Burundi naho amahegitari y'imirima ataramenyekana uko angana, hanini yagizwe n'ibitoki, imyumbati n'ibiharage. Inyubakwa za Komini Makebuko, ishure ryisumbuye n'ishure ryigisha abana bakiri batahi Makebuko ni mu Gitega byaraye vyononekaye biturutse ku mvura nyinshi yahaguye. Inkuru tubaza mugenzi wacu Igitega Fidel Antoine Sabimana.
abanyagihugu ba muri komine Makebuko bavuga ko iyo mvura yaguye ku muhinga muno wa kabiri yari vanze n'umuyaga mwinshi ndetse ku mitumbi imwe harimo n'urubura. Iyo mvura yarononye na zimwe mu nyubako rusangi nk'uko byemezwa na Nibitegeka Cyprien musanira wa komine Makebuko.
Ego ngaha muri komine Makebuko ego mu gihe shima mutaga haraje imvura irakuba hanyuma ikiragwa yaguye nk'iminota 15 bona nyene yari vanze n'umuyaga kironone bitari bike cyane cyane murabona inyubako nyubako ya komine Makebuko uruhande rumwe rwaragurutse mugenzi impande zirakomeye ama hacaguruka n'ishuri rimwe ryo kuri lise tekinike y'Makebuko n'ishuri ry'abana bimenyereza rya ku musozi witwa umusozi wa Mwarungundu ama mu mirima naho yahitanye ibiti cabigwa ama n'indi monyene zikononeka zenetse twabonye zononeka
muri ko mukora iki kugira musanure cyane cyane nk'izo nyubako rusange.
Yego, z'inyubako rusange tuko turagerageza ngo twazisanura mugo harezi goye turagerageza ibyoshoboka kugira turabe ko twaba turafutse yego impome kugira ntize haba zisiduka.
Abarimyi bari badumarariwe biweza uko imirima yabo yahutwaje n'umuyaga mu gatondo kuno wa gatatu. Yohani mbona buca wo kumutumba Makebuko uretse ko inzu yiwe yagurutse asumwihebura kuno bitoki byahenaguriki
ntawo bishobona na twebwe ngaha ngira ngo na jewe ngaha bona ntembera ngaha ndi mu musaka ndi kugahinga inzu yarayigurutse yego ntabwo natari mu gahinga badatutsa kwitwa n'inzara komba n'igitoki aricyo cyabona kidufasha aho ye bisahira n'intuzeye n'uwinsukwa kwa byose byajanira nibyo twakuramo amafaranga cyane cyane aha naho rero ibigori nabyo rero byari bisanzwe byarapfuye noye n'ibihagi byanononekaye n'urubura rwaragombye kugwa mukaba haguye rukeye
ku mutumba wa Rwanda. Hoho, umuyaga waruvanze n'urubura ari nago rwatikije imirima. Yuriya Bukuru ni umukenyezi w'imirimizi aba kuri uwo mutumba.
U Rwanda urubura rwaraguye ibiharage nyene asha n'umukubi ntiworo emi ntiworo nka kwezi iyo mvura yomasegenya ahantu hatwagwa hoho nyene haratwawe urubura isombe nyene ntiworonka nyene aha nyene ejo nagiye kurondera n'umukubi nabutse imyimba nyene ehe barakubise hasigare igitigiti ntanu yapfa ntagwa amazi kweri emi urubura gogoye numakasi heza ejo nkubwiye ko nagiye kurondera umukubi nabutse ubu turarira
ku mutumba wa Cene. Iyo mvura yatumye n'amabuye ari kuri uwo musozi amanukana imirima atera aja konona imirima yo mu myonga.
Yemwe nukuri amabuye yarashungurutse imirima ibigoti nyene byaramanutse nyene mu mwonga nyene kubera mu mwonga naho imivyuka akitwagwa ku mazi avuye ku musozi. Yemwe hose ibintu nukuri natwaragize ingorane cyane. Umve wende kubwiye igiti kiguye nuduharage twe tuko turaduga ku birembezo nyene barembeye byaragurukana n'igiti. Oya ntacyo twanze n'ukuri ntacyo twanze kuko dupfuye hose ibyo byashungurutse biva ku musozi mu mwonga naho abantu bari babunditse haratwawe nyine amabundi yaratwawe n'iyo sege nyine yava ku musozi ikahatizanye nyine ibyo birimo byaruguru ku musozi bigaca bitwara umwonga.
Gushika amasaha ya saa sita n'uwa gatatu imvura yari ikiragwa ari nyinshi bikaboneka ko imirima yo mu myonga ishobora gutwarwa n'umwuzure. Komine Makebuko igize gatatu mu ntara ya Gitega ihuye n'ibyago by'imvura nyuma ya komine Bukirasazi na komine Gishubi. I Makebuko mu ntara ya Gitega hagati mu Burundi Fidele Antoine Nsabimana ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Fidele Antoine Nsabimana arakoze hama mutwihanganire kuri iryo jwi mwumvise ritari rimeze neza. Abatumye urugomero rwa Kajeke rwari rugenewe kuvomera imirima mu Kiyacimbo rutuzura turi mu ntara ya Bwanza mu gihugu cy'u Burundi bagiye gukurikiranwa n'ubutungane. Ivyo vyashikirijwe n'umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi ku mugoroba wo kuri no wa kabiri mu ngoro y'inama nkenguzamateka aho yararamutse yibushura ibibazo bitari bike bivugwa muri ico gisata. Ibindi kuri ino nkuru turabibaza umumenyesha makuru ijuru ry'Amerika i Bujumbura Evariste Nzikobanyanka.
Ikibazo c'urugomero rwo kuruzi Kajeke rwari rwatanguye kubakwa muri 2009 kirajishinga abakenguzamateka bakengurutse kubona kuri uwa kabiri umushikiranganji w'uburinyi n'ubworozi yarabitavye. Umukenguzamateka Imakirinda Baneze yatoye mu ntara y'Bubanza anarongoye umurwi w'amaho ujejwe ibibazo by'ubutunzi yabajije igituma urwo rugomero rutarashikirizwa abanyagihugu. Umukenguzi amateka Imakire Ndabaneza avuga ati ibikorwa byo kubaka urwo rugomero byatanguye muri 2009 rwategerezwa kuvomera amahegitari arenga 2022 n'8 yo mu kiyaya Chimbo yo hagati mu makomini ya Gihanga na Bubanza. Ibikorwa byategerezwa kumara imyaka 3 none birababaje kubona muri 2018 urwo rugomero rutaruzura kugira abo ari rugenewe batangure kurukoresha. Umushikiranganji Deogide Rurema ajejwe uburinyi n'ubworozi aratahura imyidogo y'abakenguza amateka yibukije abo bakenguza amateka imvo n'imvano yo kutuzura k'urwo rugomero.
Sinagize amahirwe narakoze mu biro by'icegera ashaka bishe umukuru w'igihugu umuyobozi mwishikira icegera cy'umuyobozi mwishikira ibi byaraba ndibuka neza raporo ya mbere twagiye kurubuga tuzatwerekana yuko hari ibikorwa biriko birabomoka urugomero rutaranahera. Icyo gihe nibaza ko byambereye ikibazo kuko raporo twatanze abantu baranyegeza bica bituma abakuru bishikira ku rubuga bagasanga koko ibintu byarayangaye. Sinari nzi ko ndi umushikiranganji. Abakonseye baza kubidefanda muri desemisperidanse batubwiye bati aba bantu ntibakurikirane kuko hari ibyo by'amahera basoje bagenda hanze. Icyo cyabaye hari abantu rero baciye babitaka ati baragenda hanze cyangwa bashitse nahamagaye babakonseye ndababwira ati uko nabonye mwahanuye abandi nje ndabona ntitwashoboka nyuma y'amakuru meza naciye ndabarunga igitega kuba baragenda kuruhukirayo.
Abaserukira abanyagihugu bagakurikiranira hafi ibikorwa bya leta babajije umushikiranganji w'uburinyi n'ubworozi ikiriko kirakorwa. Bwiga ibyubatswe wamuze bisambura kugira mutangure kubaka gushasha mbega nimwasubira gutangura kubaka nimwibaza ko amakosa yabaye ubwa mbere n'ubu azosubira. Inyishu kuri icyo kibazo ni uko leta yamaze gutanga isoko ku bahinga mpuzamakungu bariko bakora ibindi vyigwa ivyo navyo vyotunganya ibindi bikorwa bishasha byo kubaka urwo rugomero nk'uko wajejwe uburinyi n'ubworozi muri leta yabibwiye abakenguza amateka kuri uyu wa kabiri.
Baravuze ko urugomero ruzosubirwa hariho ubuhinga rero bwo kubisubiramo gusambura ariko mu gusambura hari aho bazosanga kumbure ku nkengera bikomeye cyangwa ubwo buhinga byose sinabumenya ariko icyo bikora tegerezwa gusubirwamo. Bariko baratubwira yuko reality zigera 19 urwo rugomero rwotangura rugakora. Nababwiye yuko turiko turarondera uburyo kandi ayo mahera nibaza ico cikwa giheze ntazotunanira kumobiliza kuko ni ikibazo kandi n'igikorwa nkoramutima. Ico bisaba gusa nuko namwe mwotuba iruhande kugira ngo muri bije iki kintu kibe prioritaire.
Abakenguza amateka w'u Burundi basanga abatumye urwo rugomero rwatwaye amamiliyaridi 9 y'amarundi ari aho guhagarikwa bagashirwa imbere y'ubutungane. Umushikiranganji Deogide Rurema yemereye abakenguza amateka n'ubarongoye ko hagiye gufatwa ingingo. Avuga ko baba bakozi bo mu bushikiranganji arongoye baba bagize uruhara muri ivyo bintu co kimwe n'abari batsindiye isoko bagiye gushengezwa vuba. Bujumbura, Evariste Nzikubanya, nka Ijwi rya Amerika.
Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabandanya n'ikiganiro iwanyu mu ntara ya Cankuzo. Abanyagihugu ntibarijukira kureka gukoresha umukenke umwe. Abaganga baragabica yuko ivyo bishobora gutuma bandura indwara zitari nke biciye mu mate. Umenyeshamakuru w'Ijwi Amerika Diane Ndonse yarakubitiye ngaho mu Cankuzo kuturabiko vyifashe.
Aha ni muri bumwe ubunywero bw'inzoga zikanywa mu bitoke ahanini isongo n'urwagwa ku mutumba Nyabisindu wo muri komine Cankuzo. Abariko barazihereza bicaye tugwi tugwi tugizwe n'abantu nka 5 eka hari n'abagize akabashika 10. akagwi kamwe kamwe kariko gasangira icupa rimwe ririmo umukenke umwe umuntu umwe akuye ku munwa ahereza uwundi gutyo gutyo gushika bose bashikigwe eka nubaciye iruhande baramuha ko agasoma akoresheje umukenke bose bariko barasangira iryo cupa riheze bagura irindi bagasangira nkuko bagize irya mbere ibyo bikaba bitava ku bukene bw'imikenke muri ako karere insiguro batanga yo gusangira umwe nuko ariko byamye kuva kera narindi kugeza ubu bawugereranye n'ibere risangirwa n'abana bavukana kandi kudasangira uko bumva ko yoba ari amacakubiri badatahura icyo yoba afatiye ko
twese turi bamwe n'ibere rimwe amaraso namwe turasabika
kuva na kera ayo macakubiri twebwe ntayo twari tuzi kandi kuva turi ngaha twamye dusangira umukenke umwe gushika n'uyu munsi nk'abanasabye amahoro
kudasangira umukenke na mugenzi wawe bituma haca hazamwo ikintu cy'icyuka kibi burya turiko turasangira twese abahutu n'abatutsi urukundo ruguma ari rwinshi tuguma dukundanye kwa kundi mugani ari umuhutu agasoma agahereza umututsi umututsi agahungura aca asangamwe y'amacakubiri y'ukwinubana kutumvikana ko ubu twese turi umwe
aho hambere hahise intara zarahabwa amazina bivanye n'imibereho y'abanyagihugu baho cyankuzo isanzwe yitwa buhumuza abakurambere basigura ko hiswe iryo zina kuko abantu baho batekanye cyane ni mu gihe iyo bihana urubibe nka ruyigi yitwa bwinigira kuko abantu baho bama bihanira mu kuniga aba banyagihugu bo mu ntara ya cyankuzo rero bavuga ko batadohoka kugusangira umukenke kubw'iryo zina bahawe
mu ntara ya cyankuzo wacu twebwe ino baravuze yuko turi abantu bashyize hamwe ibihumuza none gusa n'ubu uko turi turi uko nyine tuguma turi abantu b'abasinga nahe abantu bashyize hamwe
nta kuntu ari iterambere ritabashikiriye
iterambere si ukuvuga ngo kunenana oya iterambere ni ryacu iterambere ni ryo kubona yuko umuntu ari umuntu undi ari undi
urabona indwara y'abahutu n'abatutsi nayo yaraje wumva gute tubamye turi ibihumuza n'ibihumuza nyine tuguma ibihumuza mu
ariko nubwo biri uko abaganga babona ko bashobora kuba bacandukizanya indwara zimwe zimwe zica mu mate aha twovuga nk'igituntu hamwe n'igitigu kuri ivyo aba banyagihugu bobo ntacyo binona
urumva turagutumira urwaye nawe arajya kwa muganga arakira none urwaye utumunena ngo nuko agwaye uramasangira indwara nayo ishaka gufata uwo ushaka gufata nta bindi bihinduka
nk'amasaka y'amashyirahamwe nta kindi gihinduka
icyo bikeka ahanini ni uburozi bavuga ko bushobora gutangwa biciye ku mate ari nacyo gituma ikoreshwa ry'umukenke umwe ribatuma babwikingira nk'uko babitwiganira
ino wacu gusa ikintu bicura ni uburozi bwo nyine gusa nayo nibyo gusangira ngaha ku mikenke ntiturajije kandi turamenya yuko usanga n'umuntu ashobora gukosha kwanduza indwara umukenke n'ubundi rero bawutinyira kwiki cyo nawe ko dusangira kuhava uwo ntwaro ugasiza kunyica barabikoresha cyane abantu benshi barakunda gupfa bazira ibintu by'imikenke
none buzira gute
umusangiye uwo mukenke akawugutwara uca muhwera
ababaye
bakubwira yuko baba bakwabuye aryama te baba kwabuye
uko gusangira umukenke umwe bisa n'ibikiri mu migenzo y'abanyagihugu bo mu ntara ya cyankuzo uretse aba banyagihugu bamana hafi nk'imvukira zitakiba muri iyi ntara zivuga ko ari akaranga kabo batoheba umuhanuzi wa musitaneri wa komine cyankuzo ajejwe ibibazo by'imibano n'intwaro niyo nzima pasteur avuga ko bama mu mahimiriza kandi ko bahaye batera intambwe yo gukoresha ibikombe mu kunywa inzoga zimwe zimwe
navyo nyine tuguma duhimiriza yuko vyohinduka ariko kubera ari ibintu bimaze igihe kinini umengo wabaye nk'umugenzo biragoye guhinduka ariko mu minsi iheze twarabonye yuko hari abantu batanguye gukoresha udukombe mu kunywa cyane cyane irya nzoga bita kwete n'abandi banywa inzoga y'amasaka baratanguye gukoresha udukombe ariko ni bimwe byo kubandanya duhimiriza
abakurikiranira hafi kahise bavuga ko abanyagihugu bo mu ntara nka zose bamye basangira umukenke umwe ariko kuva mu myaka ya 80 niho hatanguye isekeza ryo kwigisha abantu kwirinda kwandukizanya indwara harimwo ukudahanahana umukenke intara zimwe zimwe rero zikaba zimaze gutera imbere mu gukuraho uwo mugenzo mu ntara ya cyankuzo Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Diane Ndonse harakoze nkuriwe mushobora gusura kuyumva kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA kaburungu.com mujahanditse ikiganiro wanyu mu ntara aho nyene murahasanga ibindi biganiro bitandukanye harimo muri isanga ndetse n'amakuru atandukanye tuba twashikirije mu gitondo no ku mugoroba mukanya isase mugenzi wa ndeje ni mukankusi mu kiganiro camagara y'abantu.
I was able to get a diabetes. Cyangwa se umusemburo yaba ufite ukaba udashobora gukoreshwa neza mu mubiri w'umuntu none bigatuma igipimo cy'isukari kiyongera mu mubiri w'umuntu. Bivuga ngo ijambo nyamukuru umuntu yafata amangaha ni inyama yitwa impindura ndetse n'uwo musemburo usohora. Iyo nyama ishobora gusohora umusemburo mukeya cyangwa se ntinawusohore, bityo rero igipimo bikaza kuba byinshi cyane mu mubiri w'umuntu. Nibwo umuntu aba arwaye indwara ya diyabete ndetse nagiye kwa muhanga ibipimo by'isukari biba biri hejuru cyane ndetse hari n'aho agira akagaragaza ibimenyetso nk'uko upima umuntu urwaye indwara ya diyabete.
Ibyo bimenyetso ni ibihe byakoreka umuntu uko arwaye diyabete?
Igipimo nyacyo cyakoreka umuntu arwaye diyabete ni uko aba yagiye kwa muganga bakamupima rwose bakamubwira ko arwaye iyo diyabete, ariko koko hari ibimenyetso ushobora kubona ushobora kwibonaho cyangwa ukabona ku muntu ukaba wajya kwa muganga cyangwa se biragaragaza ko ushobora kuba urwaye iyo ndwara ya diyabete. Muri ibyo bimenyetso harimo kwihagarika cyane bidasanzwe, kugira inyota nyinshi cyane idahagarara rwose ku buryo umuntu ashobora no kubyuka nijoro cyangwa se nubwo abantu babona wenda hakonje cyangwa se nta kintu yakoze kuko afite inyota cyane, inzara idasanzwe ndetse n'umuntu ashobora no gukomeza kugira inzara arimo no kurya akagira n'umunaniro ukabije. Ndetse n'iyo bimaze gukomera cyane rero hari n'igihe umuntu agira ibikezikezi mu maso ntabone neza, yagira nk'ibyago byo gukomereka yarwara igisebe n'ikibe cyakira. Yewe hari nubwo umuntu ashobora kuba nk'uko twavuze kurya cyane ariko ukarya cyane kandi ugatanda ibiro cyane n'ibyo bigatakara kandi bimore kurya. Ibyo ni bimwe mu bimenyetso bikunda kugaragara ku muntu urwaye indwara ya diyabete.
None ibi bimenyetso bigaragara ku muntu wamaze gufatwa n'indwara ya diyabete cyangwa na mbere y'uko iyo ndwara yigaragaza, hari ikintu yabona gishobora kuba cyamwereka ko akeneye kujya kwisuzumisha?
Yewe izi ndwara rero indwara ya diyabete kimwe n'izindi ndwara zitandura, indwara bita indwara karande, zihuriye ku kintu kimwe kandi ari cyo kiza. Iyo ibimenyetso byagaragaye uba wageze kure warwaye iyo ndwara, ni ukuvuga ngo bigaragara ku muntu urwaye iyo ndwara. Ibyiza rero ni uko umuntu yajya azisuzumisha nyine hakiri kare atari yagira ibyo bimenyetso.
Iyi ndwara rero uko urimo kubitubwira, iyi nyama y'impindura buri wese arayifite, watubwiye ko ushobora kugira umusemburo muke cyangwa se ikagira mwinshi. Abantu bari bamaze kutwandikira bamwe kuri Facebook bari barimo basa nk'abavuga ngo iyi ndwara ya diyabete ni indwara y'abantu b'abakire barya ibintu birimo amasukari.
Abantu benshi niko babitekereza, ndetse ndabagira n'ahantu babihera kuko usanga yibanze mu mijyi cyane kurusha uko tuyisanga mu biturage, ariko nubwo yibanda ku bantu bo mu mijyi cyane akaba ari wasanga wenda aribo twita abakire mo turimo kubivuga, ariho abantu b'abakire benshi batuye, ariko no mu cyaro ahantu hose barayirwara. Ni ukuvuga ngo ntabwo ari indwara y'abakire, ni indwara ifata abantu bose, waba ukize, waba ukennye, waba umwana, waba umuntu mukuru, waba umugabo cyangwa umugore, ni indwara rwose iboneka mu byiciro byose. Navuguze ukuri nk'abantu dukora nko kwa muganga cyangwa se duhura n'abarwayi cyane, izo nzego zose tuzisangamo. Abarwayi tubasanga mu bitaro by'i Kigali cyangwa mu bigo nderabuzima by'i Kigali, kimwe n'uko tubasanga mu bigo nderabuzima byo mu giturage. Ni indwara ishobora gufata umuntu uwo ari wese aho ari hose, utitaye ngo ni indwara y'abanyamujyi. Byari ibintu abantu batekerezaga cyane, ariko ntabwo ariko bimeze.
Ubundi nk'abaganga uko mukunze kubitubwira muvuga ko kwirinda biruta kwivuza, hari icyo umuntu yakora kugira ngo akumire iyo ndwara cyangwa se igihe yamaze kubona ibimenyetso bibe byahagarara ntazafatwe niyo ndwara ya diabete.
Yego, nkuko twe dukunda kubivuga ko kwirinda bita kwivuza nakandi nabyo byiza. Iyi ndwara ya diabete kugira ngo tumenye ukuntu twayirinda cyangwa se n'ibintu bitera, tubanza kumenya amoko y'ingenzi agize indwara ya diabete. Kuko hariho amoko byoroshye kuba wayirinda, ariko hari n'ayandi rwose nta ruhare bigezemo ukaba ushobora kuyirwara. Ayo moko rero diabete amwe amoko atatu y'ingenzi. Hari diabete yo mu bwoko bwa mbere, iterwa n'uko inzindura idakora iyo musemburo wa insuline nk'uko twawe tubivuga.
Akaba ari muganga Simon Pierre, umuyobozi ashinzwe kurwanya indwara ya diabete mu kigo cy'ikigo gishinzwe indwara mu Rwanda. Ngaha duce dusozere ikiganiro iwanyu mu ntara cumi no munsi. Mwakoze nshuti mwese, mwari kumwe natwe.